radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radio ijwi rya Amerika ivugira ku murongo migufi ya metero 19 na metero 22 mu Burundi. Naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ikaze mu makuru yo muri aka kanya, muri kumwe na Geoffrey Mutagoma. Ingingo z'ingenzi z'aya makuru: abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge aho ni muri Congo, muri imwe mu mihana ya groupement ya Bijombo, baravuga ko abasirikare ba leta basahuye ibintu byabo uyu munsi.
Abari mu gatondo duhagaze hanze turangiza abasoda bafadese bari gutera tabaya babo hajya aho kugwana n'abarasa barazamuka bajya mu muhana wo kwirango by'abasama bararirasa barahapora barasahinga.
Uwo ni Pastor Ntezijyayo wo muri groupement ya Bijombo mu ntara ya Kivu y'Epfo avuga uko byagenze. Abaturage bo mu ntara zitandukanye z'Uburundi baravuga ko bafite impungenge ko inzara ishobora gutera, naho muri Somalia Al-Shabab yagabye igitero ku kigo kimwe cy'ingabo za leta. Aya makuru n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gato. Amakuru tuhere kwavugwa hirya no hino ku isi. Muri Somalia abarwanyi ba Al-Shabab bagabye igitero kidasanzwe ku kigo cy'ingabo z'igihugu umunsi umwe nyuma yaho leta itangarije intsinzi ikomeye kuri uwo mutwe. Oriane Itangishaka.
Ababibonye hamwe n'abajejwe umutekano bavuga ko abagwanyi b'intagondwa z'abayisilamu baturikije bombe mu modoka yari hanze y'ikambi y'abasirikare iri ku birometero 60 mu bumanuko bw'umugwa mukuru Mogadishu baca barayinjiramwo. Al-Shabab yatangaje ko ariyo yakoze icyo gitero kidasanzwe kuri iyo kambi y'abasirikare. Ibyo bibaye inyuma y'umunsi umwe leta itangaje intsinzi idasanzwe kuri abo bagwanyi ba jihad. Hari kandi ukutavuga rumwe hagati ya leta n'abagwanyi ku gitigiri cy'abantu bahitanywe n'icyo gitero cyakozwe kuri iyo kambi iri mu gisagara cya Hawaldli mu buraruko bwa Mogadisho. Ku iradiyo y'igihugu umukuru w'abasirikare Odowa Yusuf Raje yatangaje ko hapfuye abasirikare 5 barimo intwaza ngabo. Komanda w'akagwi k'abagwanyi bakorera aho i Wahadli mu karere gaherereye hagati mu ntara ya Hirshabelle yavuze ko hishwe abasirikare 11 naho babagwanyi bomowe bagakugwa ku mugwa mukuru wa Mogadishu. Mu bindi bice by'igihugu Al-Shabab ibandanya gushinga imizi cyane cyane hagati mu gihugu no mu bumanuko bwacu.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Taiwan batangiye imishyikirano ku bucuruzi hagati y'ibihugu byombi. Nanone Oriane Itangishaka.
Uwo mugwi ugiye uyobowe na Terry McCartan, umuhanuzi w'umushikiranganji wa Amerika jejwe ubudandaji mu biro bijanye n'ubudandaji n'igihugu cy'Ubushinwa, bashitse i Taipei ku munsi wa 5 mu rugendo rw'iminsi 4 y'ibiganiro na Taiwan mu mugambi wiswe US Taiwan 21st Century Trade Initiative. Uwo mugambi ugizwe n'ibisata 11 harimo ukurwanya ruswa, uburimyi, uguhanahana ubumenyi bwa none, ibidukikije n'amategeko agenga ubuzi. Uwo mugambi hagati ya Amerika n'ibihugu vya Aziya wagiye mu ngiro mu kwezi kwa 6 k'umwaka uheze, inyuma yaho Amerika itunganije umugambi ugizwe n'amasezerano y'ubutunzi hagati yayo n'ibihugu 12 by'akarere k'ibahari rya Pasifika. Ivyo birimo Australia, Ubuyapani, Nouvelle-Zélande, Philippines, Korea y'Epfo, Thailand na Vietnam. Izinga rya Taiwan n'iryari ryatumiwe muri uwo mugambi kubera amakenga Amerika yagize yuko byari guhava bishavuza igihugu cy'Ubushinwa, iryo zinga risanzwe yari yonkoye ko. Ivyo biruko mu gihe leta y'Ubushinwa igifata iryo zinga ryamaze gutangaza ko ryigenga mu buryo bw'intwaro yaryo ya demokarasi kuva habaye intambara ya gisivile mu 1949 ko rikigize igice cy'igihugu cy'Ubushinwa.
Dushimire Oriane Itangishaka. Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Muge no kuri w'eshatu radio yacu voa.com mukurikire aya makuru uko turimo tuyabagezaho kuri Facebook, Twitter na Instagram. Muradusanga kuri @voa radio yacu. Mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Dohere muri Republika Demokrasia Kongo, ingabo z'igihugu FARDC n'umutwe witwara gisirikare witwa Twirwaneho barwaniye mu Bijombo mu ntara Kivu y'Epfo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira yaduteguriye inkuru irambuye.
Kuri uyu wa kabiri muri bimwe mu bice bya grupo mabijombo iri mu birometero 50 n'umujyi wa Uvira hazindukiye imigwano ikomeye hagati y'igisirikare cya Congo n'abagwanyi batwigwaneho bagizwe n'insorensore z'abanyamurenge. Chef Wigina Gwizihigwa n'umuyobozi w'agateganyo wa grupo mabijombo avugana n'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone yavuze yuko imyinshi mu mihana bereye umuyobozi yasahuwe n'abasirikare ba leta. Aya makuru y'imigwano ndetse n'iyi mihana yasahuwe yemezwa kandi na Pasteur Ntezijyayo wavuganye n'ijwi rya Amerika ari kwirango.
Abari mu gatondo duhagaze hanze turangiza abasoda bafashe bari irutira kabaya babo hajya aho kugwana n'abarasa barazamuka bajya mu muhanda wo kwirango by'abasama bararirasa barahapora barasahinga. Ibyo ndamenyera abantu neza bapfuye nizo ndamenya twari twakurikirana n'abaturage mu turanda abo bahungiye ngo bahaze bajya kwirango by'abakwakuzi nabo barahapora barahahata barasa n'inka. Icyo ndamenye nabo nuko ndamenye abantu nabo bari bahunze mu turanda nabo bari kubakurikira mu tugande barahava bajya kwa shefu Rusamigwa ku murambi wa Nyagwango nabo barahapora ngo bahaze bajya barakuka bajya kunyatira ngo ubu tuba tuvuga ni mudako zavuga kunyatira ngo mu baturage.
Twavugishije umuvugizi wa FARDC muri aka karere Lieutenant Marc Elongo atubwira yuko nawe nta makuru ahagije aramenya kuri iyi migwano bitewe nuko aho imigwano iri kubera muri grupo mabijombo nimero zawo za telefone zitari kunyuramo, ariko yadusezeranyije yuko namenya amakuru aza kuyatubwira. Gusa umuvugizi wungirije watwigwaneho Ngaruke Felix avugana n'ijwi rya Amerika ari muri grupo mabijombo yemeje yuko bazindutse mu migwano n'ingabo za FARDC.
Amakuru ni ukuri bateze abantu bacu bari berekeje za gahuna buriya bagwa muri ambushe bigwanaho kuko nta kundi bari kubigenza.
Intambara yabereye hehe?
Intambara yabereye hagati ya Umugeti na Kagogo bita Mukanyaga.
Mbese mubona byaturutse kuki intambara y'uyu munsi?
Intambara y'uyu munsi yaturutse ku bantu bacu nagusobanuriye bari bamwe batambuka bigendera mu gahuna bahita bagwa muri ambushe yabo bavuye ku Mugeti berekeza mu Bijombo. Buriya nta kundi twari abantu bacu bari kubigenza. Okay, barabasana nta kibazo, bahita barasa kabisa barabasana.
Kelte Buija ni umwe mu bayobozi ba sosiyete sivile zo muri Uvira. Mu itangazo yasohoye kuri uyu wa kabiri yavuze yuko abantu baguye muri iyo migwano bataramenyekana, ariko abaturage muri za lokalite ya Mulamvya, Mugeti ndetse na Kagugu bahunze iyo migwano. Andi makuru dukesha amashyirahamwe yigenga akorera muri teritwari ya Uvira avuga yuko intandaro y'iyo migwano yaturutse ku ifungwa rya bamwe mu baturage batanu bo mu Bijombo bafunzwe ku wa gatandatu na FARDC bashinjwa kuba bajya bagemurira ibifungo kwa Colonel Makanika umuyobozi watwigwaneho. Iyi migwano yibutse muri Bijombo mu gihe mu Minembwe naho muri teritwari ya Fizi na igisirikare cya FARDC kimaze iminsi kirebana ingwe n'abagwanyi batwigwaneho. Mbedase Ngabo, ijwi rya Amerika, Uvira.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Tujya mu Burundi aho bamwe mu baturage bo mu ntara zitandukanye bavuga ko inzara ishobora gutera niba leta idahagurukiye ikibazo cy'ibiciro by'ibiribwa bidasiba kuzamuka. Inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, turegezweho na Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda.
Bamwe mu banyagihugu muri komine ya Musigati mu ntara ya Bubanza bavuganye n'isoko ryacu bavuga ko babangamiwe n'ubukene bw'ibifungurwa. Aba ni bamwe muri bo bavuga ko amapfa ashobora kubadukamwo.
Ni kuvuga abana baguma duhishirire ko kubera akamemero kare twa tukagura $500 ubu kageze ku $2,000. Ahubwo ni barabe batugarukiye.
Niko mimi yamfuga nzani twebe kurari mashi twembo. Abana bahishiye twese twahishiye kuvu muri ngabo nke mbangira cyinshi.
abandi bavuganye n'isoko ryacu ni mu ntara ya Cibitoke aho bavuga ko muri kino gihe imiryango ifungura rimwe ku munsi kubera iduga ry'ibiciro ry'ibifungurwa ku masoko
Gramio mi batse nk'amateke ufite nk'abana udafite bitanu ni wose mingereka y'ikuruvyo bibi ari esasi tababiheze akajyama kubera ibituma birazira
n'icyo no ku muryango ni yuri umuntu umwe biragora yewe ndi umwe mu ariko ku munsi ngibihumbi bitatu nduyu umwe kandi naho nyine zimpaga yabihumbi bitatu ni kagafu nitwa tuboga gusa utukuta wapi agatunguru nitwa gusa umuntu ashobora gufungo
sinzukira leho kadia w'imyaka 70 wo mu ntara ya Cibitoke avuga ko biteye umubabaro aravye ngene izo ntara zahora zimbuka cyane
hambere aho tukigira nga wari mahangana n'iyinzu iyi warakuye ahigunira y'ibiharage ibigori gakikinyuruka buri yoshira ariko ubu nawe uzori na hektari handwere icyo muzogenda wimbo
intandaro y'ubukene bw'ibifungurwa mu ntara zitari nke zo mu gihugu ni hindagurika ry'ibihe ryagiye ribonekeza mu myaka iheze hamwe n'itituka ry'ubuyohe bw'isindimwa nkuko aba barimyi babivuga
Nikubajishi no kubura iyo duwifumbiza iyo kumbe tukayihura.
Kagati karimizo bari kaka, bimaze kwaka ro nta muntu yimbura ibintu byose bitavyuma. Urumva umurimyi atagoma yifumbereje kubera yarimye agataha kari marima.
Buramatari w'intara ya Cibitoke wewe abona ko tari ubukene bw'imwimbu. Kareme bizoza ahamagarira abanyagihugu kumenya uko batunganya umwimbu.
Iyo ariko aravuga inzara ni kurama neza kuko urumva hari igihe abenegihugu yimbura gusa agahinda mu isomo icyo twosaba abenegihugu ni uko wowe se yimbuye atakwihutira kujana mu isomo acara ati none muri ayo mezi anzo ariko arafungura gutenzoga buri muryango
nubwo umutegetsi avuga uko abanyagihugu basaba nyabona leta kwitwararika ibijanye n'ifumbire kugira abarimyi bashobore gutabira imirima vyongeye basaba ko amakori yogabanuka kubifungurwa na cyane cyane muri kino gihe hari ubukene bwavyo
bakira amakori mu baraba kugira ngo n'umuntu yagiye kurangura twatse mutwe watudandaje neza atakori barinze kumuta cyendaranda twa tumye kuri road forogeze ku 90 turushikanye umutagisi vararuzana umuherezo 2010 urumva yuguye mu ijana urudanda duce pa majana ndwe naraso uyu mwana nta yuro ukorera rya barabara gusto kugara kubera ibiciro biguma biduka
intara ya Cibitoke na Bubanza ziri muzigeze kubangamirwa n'inzara mu mwaka wa 2016 na 2017 kubera uruzuba rwatse cyane mu makomine ya Rugombo na Gihanga hamwe n'igice cya Bubanza abanyagihugu bamwe barahungiye mu gihugu kibanyi cya Repubulika ya Iharanira Demokarasi ya Kongo abandi nabo baritaba imana icyo gihe byabanye ngombwa ko amashyirahamwe atabara imbabare ahashika kugira inzara ntibandanye kwiha inkumbi
Ijya hirya ariko mata. Niki uhinyegera ariko? Abanyabugondera ntabwo njya mbizera. Muri abanyamitwe.
Ngo jewe duwibuko.
Eh, yego rata. Urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda biriyozora nk'inka zabo.
Ari kabira simuhumuruka mana.
Shofe, wenda bona shaka uri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Niye kwe tu ni bugo.
Kada?
Ndiye bugo.
Ngo wiki. Nukuvuga ko buri wese muri twebwe yaje yibeshya kuwundi. Yapa pa 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 pa. Kombo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigizwaho na
La Benevolencia Croix.
Mubiyaga bigari dusubiye mu Burundi mu ntara na makomine atandukanye y'igihugu tumaze igihe tubatangiriza inkuru ku bibazo by'ubukene bw'ibitabo by'abana umutegarugori witwa Inese Mbeshero Busa yasohoye igitabo cyitwa Kajumbo na Kombati kirimo imigani y'abana yaganiriye na mugenzi wacu Oriane Itangishaka amubwira uko yagize icyo gitekerezo cyo kwandika
Ines Mbeshero Busa urakoze cyane gufata akanya ko kuganira n'iradijwe rya Amerika turuka kumva igitabo gishasha ibintu bidasanzwe cyane igitabo gishasha cy'ugwaruka c'abana uheruka gusohora cyiswe Kajumbu na Kumbati mbere na mbere icyumviro cavuye kugira ngo wandike icyo gitabo uciswe Kajumbu na Kumbati
murakoze cyane kumva iryo jambo je suis très contente gushobora kubavugisha icyumviro ca Kajumbu e Kumbati chavuye cyane cyane ku buryo nari nsigaye mba mu Burundi naratashe naribarutse abana banje bariko barakura nifuza kubagura ibitabo ariko ndiko ndabirondera nkabona nti binyorohera kubironka umuntu yakuze aronka igitabo muhira soma umwanya munini kandi ndazi ico byazanye mu buzima bw'iwanje ingene ziranyongereye ubwenge niko rero gutangura kwibaza nti ndeza gushanze uko ndakwandika kubera iki wewe iyo bezwa uri turabona mu gihugu utotangura kuyikorera ko ukagerageza hanyuma Imana icanye ukaraba iyo bigushikana. Ahanini niho Kajumbu na Kumbati yavuye, nagiye ndonko twiyumviro nandika nsubira ama mbonye umengo n'akantu gafise histoire ifise igirora ndavuga nti reka ngerageze kugasohora ndabe ico vyotanga.
Nkuko bivuze Inese, mu gihugu hari kena cane ry'ibitabo vy'abana, tukira aho nyene mubona biva kuki, mbega abanditsi ni bake canke inkuru n'ibiyago vyerekeye abana ntibishika ku mutima w'abantu benshi kugira ngo bavyandike canke ni igiki gituma abantu batandika cane ku bintu bijanye n'abana bato bato?
Alo ikintu ca mbere no banza kuvuga co bagitera iryo kena ni peut-être kubona yuko mu gihugu iwacu gusoma bidahabwa importance niniya. Nico cari kibazo numva umengo ndakeneye gukorera ko mbega ni kubera ko Abarundi tutiyenteresa ku bintu byanditswe amasubira inyuma mu kahise kacu nkabona yuko twari abantu bahana amajambo batwita ngo turi tradition orale nuvuga ngo ntitwakoresha ibyandiko rwose. Ico rero ciye ngaruka mu gihugu cacu catumye umengo no kwandika ibintu tudakora twiyumvira tutiyumvira fasilima. Jewe ndibuka niga mu w'icumi nkiri umwana yageze kubwira umubyeyi yarandetse ko nshaka kuba ikiva kandi nshaka kuba umwigisha. Ndabona ko andavye aratangara muga ndabona ko mu maso yiwe avuze ati ico kintu ntigishoboka. Yereka arambwira ngo ntabyo nshoboye muga yanyere kumengo niko nifuza ikintu kitabaho. Rero ngira ngo hariho n'urundi ruhande Abarundi twibwira ko bidashoboka ko ikintu tutogikora. Turafise akantu ko kwisubiza hasi ngo ni iby'abazungu, ni iby'abantu biyumvira nk'abazungu, akantu k'agakonotasiyo negative. Jewe niko ngira ngo nagerageje gutsinda ndavuga nti bo jewe ndaje ko nasomye byinshi ndaje ko maze kwandika katari gake reka ngerageze ndagasohore n'ubundi sinzopfa menye kukaryoshe canke gafite ico kamaze kagakoreye ko ngo gasohoke kagaragare. Rero hanini Abarundi turigaya, Abarundi tubona umengo n'ibintu tudashobora gushikira ahandi naho bikaba bitari peut-être mu muco wacu icerekeye gusoma canke kwandika ukamengo vyo tugura kuvyambara nshaca yo kubikurikirana.
None muri ico ciwawe wahavuye uronka karyo canke uronka n'inkomezi nishaka ryuko kwandika ako gatabo canke ico gitabo, hari mwiki ndani abana bosoma bakamenya iki iyo basomye Kajumbu na Kumbati?
Alo Kajumbu na Kumbati d'abord mfatiye kuri le projet en soi nashatse yuko ama generation y'ubu abana banje abana babatoye banje bariko baraza mu byo twakuriyemo batakibona. Jewe ndazi ko kera n'amakwanya gukuru nakina n'ibi nakina na biriya iyo context yacu y'i Burundi umengo hari abatakishikira bari mu Burundi canke bari hanze babanze gushobora kwishikira. Kajumbu na Kumbati bari gushobora kuba Charles na team y'i Buraya canke ikindi mugabo je natoye abantu utu personnage tw'u Burundi utuntu twibutsa iby'iwacu. Hama mu ncamake igitabo ico cigisha umwana kinyigisha kwakira ico ari akakigendera. La leçon a tiré ni yuko umuntu wese ashobora kuba icari kandi agashika kuri byinshi canke akexela. Igitabo kiri mu Gifaransa ariko hashiramo imyibutsa mikeyi y'Ikirundi n'imigani kugira ngo wa mwana abishikiriye yamenye Ikirundi atakimenya yacumva neza atacumva aheza agenda ahamagare wa mubyeyi ati mbega ibi ni kuvuga iki, ikazana ikiyago ikibutsa umubyeyi utuntu tumwe tumwe atari bwaye yagira umwana hama agashobora kutumuganirira. Ahanini nico novuga.
none iyo uri kurabwira abana yuko ufise igitabo casohotse abana bato bato cyane cyane ubabwira ko harimo utugani utuhe kugira ngo bumve bashaka kugisoma.
Oh, imigani irimo hari umwana yasomye barampa agahetu kuko abi wanje bubu narabasomeye kabona batangaye bakambwira ati rero wari yumviriye igitabo uracandika mbona umengo baratangaye ko ivyo bintu bishoboka. Imigani umugani urimo uwo mwana wundi yavuze ayaguma asubiriramo mama wiwe ni umugani uvuga ngo wongorora wumvuna aho kamwe kashatse kugorora kandi kabona umengo ntikagororotse ntigasa neza ubundi akamubwira ati oya nuko nkoze nuko umeze ahubwo mfata ukundi abandi banshima ukundi.
None hari ibindi bitabo mu gihugu ubona byari bisanzwe bihari ibyo bike byari bisanzwe bihari byovyo wabona biri mwiki ibishobora kuboneka muri iki gihe byovyo biri mwiki mu gihugu.
Ndamaze kubona hano mu gihugu ndaje ibitabo narimaze kugurira abana localement narimaze kubona amabibiliya ubona arivyo bigwiriye ibikorerwa mu Burundi hariyo igitabo cha bibiliya y'abana hariho umuntu yamfashije gucapa muri kino gitabo canje yitwa Jimmy Gildas Dusabimana yari yarasohoye agatabo kavuga kuma uti ya kera y'abarundi kubikoresho bikomakomeye by'abarundi vya kera ako gatabo kitwa Akiwacu. Ubundi sinovuga ngo narimaze kuja gutembera ndondera vyinshi ariko ndazi ko kuva gasohotse bariko baransaba yuko nogakora mu Kirundi ngo barakenera cane kuvyigisha kw'abana mu Kirundi.
Igitabo cawe umuntu ashobora kukironka gute abari mu gihugu c'u Burundi canke abari hanze cane cane abarundi bipfuza kwigisha abana babo ikirundi imigani y'ikirundi bo kironka gute?
Uno munsi ndiko ngerageza kugishira kuvyerekeye gushikira bo hanze uno munsi ndiko ndagerageza kugishira kuri Amazon ndafise le format Amazon ahanini kiba gikoroganye mu Burundi n'ingene bazoheza bakagushikira mu kuriha ivyo baguze ico nico nkiriko ndaregla. Hanyuma hano i Burundi gushika uno munsi umuntu arampamagara akambwira ko afete le temps yuko ndarisohora nkavuga ko biriko birasohoka sinaronse umwanya wo kuja kurondera amapoint de vente nasanze anguma yabaye nini y'abantu bagishaka ari benshi camba ndadresa iyo demande ihari imbere yo kwantra en contact n'amapoint de vente. Ejo uno munsi gushika uno munsi abantu barondera jewe.
Yego none bo kuronka hehe canke mu Burundi bo gusanga hehe?
Barashobora gusanga kwishira hamwe cyanje cyitwa Let Shine rikorera muri Rohero canke bagakoresha nimero y'iwanje 257 71 122 244 71 242 244.
Yego urakoze cyane gose Ines Mbeshire Ubusa ku makuru duhaye ku gitabo gishasha muri bike cyane bihari mu gihugu cy'u Burundi cy'ugwaruka c'abana. Turabashimiye ku kanya mufatiye kuganya n'Ijwi rya Amerika.
Ndabakengurukiye cyane nanje
Oriane itanga ishaka mu kiganiro no mutegarugori Ines Mbeshire Ubusa wasohoye igitabo cyitwa Kajumbu na Kumbati gikubiyemo imigani y'abana.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kHz 15,300 kHz 15,675 na kHz 17,073. kumusi wagatanda tu no kumusi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igicezo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe kumusi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika mukanya turaba tubasezeye ariko mbere yuko dusoza amakuru nagira ngo mbanze mbibutse ingingo z'ingenzi zari ziyagize muri Somalia abarwanyi ba Al-Shabab bagabye igitero kidasanzwe mu kigo cy'ingabo z'igihugu umunsi umwe nyuma yaho leta itangaje intsinzi ikomeye kuri uwo mutwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Taiwan batangiye imishyikirano ku bucuruzi hagati y'ibihugu byombi, naho mu karere k'ibiyaga bigari mu Burundi bamwe mu baturage bo mu ntara zitandukanye baravuga ko inzara ishobora gutera niba leta idahagurukiye ikibazo cy'ibiciro by'ibiribwa gikomeje kuzamuka. Naho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ingabo z'igihugu FARDC n'umutwe witwara gisirikare witwa Twirwaneho barwaniye mu Bijombo mu ntara ya Kivu y'Epfo. Nshuti mwari muduteze amatwi ya makuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naho tuyasoreje, ndabashimiye mwe mwese mwari muyakurikiye, mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika birimo nandi turi bubagezeho saa moya n'igice z'i Kigali n'i Bujumbura. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Turabaranditse.
Record. Dr. Marsh Production.
Holy Seven, your smile.
Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe. Yelewe, yelewe.
Vipindi vya furaha manu moja na upendo. Vipindi vya furaha manu moja na upendo.
Dusangiri jambo ya huje benshi. Muri sanga ya konse byinshi. Agasaro kaburaga kabonekeye benshi.
Aha, kabonekeye benshi. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Amerikana iwanyu mu ntara. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika.